Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muteze amatwi, twongere guha ikaze abariko baratwumviriza. Twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu. Muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro vy'iradiyo Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isaha 12 turabashikiriza umuziki. Ntimutangure rero, dutangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Urakoze Frederic, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho buri mwaka kaminuza ya Southern California yama ikoresha inama mu gisata cy'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa Afrika, igakoranya abarongozi mu bagwizatunga, mu bategetsi b'amareta n'abandi. Yamara uyu mwaka iyo nama nta banyafrika bayitabiriye, bivuye ko atanumwe yaronkejwe impapuro z'ingendo visa mu rurimi rw'Igifaransa. Mary Flowers, umuyobozi w'iyo nama, yatangaje ko akenshi bice 40% by'ababa batumiwe ku mugabane wa Afrika badahabwa visa. Flowers akavuga ko uyu mwaka byabatangaje kubona atanumwe yaronkejwe visa kugira yitabire iyo nama. Ibihugu byari byatumiwe byari Sierra Leone, Guinea, Ghana, Nigeria, Ethiopia na Afrika y'Epfo. Flores yatangaje ko abenshi mu bagize iyo nama babifashe nk'ikumirwa ry'ibihugu bya Afrika. Dan Watson aserukira intara ya Los Angeles mu nama nshingamateka, yatangaje ko yahamagaye muri Departement ya Amerika abaza igituma abaturuka ku mugabane wa Afrika bataronkejwe izo mpapuro. Watson avuga ko Departement ya Amerika yamubwiye ko batemerewe gutanga isiguro y'igituma abantu bataba baronkejwe impapuro zo kwinjira muri Amerika. Mwamenya ko icuka kimaze iminsi muri Amerika kubera abanyamahanga binjira ku butaka bwa Amerika abantu benshi. Kubera abanyamahanga binjira ku butaka bwa Amerika abantu benshi batari ku rutonde rw'ibihugu byabujijwe kwinjira muri Amerika bataronswa amaviza. Ibiro by'abaserukira Amerika mu makungu bikaba gushika ubu bidatanga isiguro kuri icyo kibazo. Inyuma y'umubonano wa President Donald Trump wa Amerika hamwe na mugenzi we w'Ubudagi Angela Merkel kuri uyu wa gatanu, President Trump yatangaje ko ashiki ishyirahamwe OTAN. Yamara avuga ko yongeye kwibutsa ko abanywanyi bahurikiye muri iryo shyirahamwe bategerezwa kongereza intererano y'amafaranga basanzwe batanga kugira bashikire runani rw'abasirikare bari muri iryo shyirahamwe. Ibyo President Trump yabitangarije abamenyeshamakuru, aho yavuze ko Merkel ariko arasambura Ubudagi mu kwakira bimukira ibihumbi n'ibihumbi baturuka muri Siriya. Ku ruhande rwa Merkel, yagiriza President Trump kubuza abanyagihugu baturuka mu bihugu by'abayisilamu kwinjira muri Amerika. Merkel akavuga ko imigenderanire ya Amerika n'Ubudagi itegerezwa kwisunga ubuntu bwa demokarasi n'agateka ku bantu, atagucagura urukoba, idini, igitsina canke ivyiyumviro vya politike. Abategetsi babiri bagarutse kandi kubijanye nuko bazobandanya kugwanya iterabwoba rikogwa na leta ya Kiisilamu. Baganiriye kandi kubijanye n'imigenderanire y'urudandaza hagati y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe Atlantique, umugambi washikiwe cyane na Angela Merkel w'Ubudagi hamwe n'uwahora arongoye Amerika Barack Obama. Abantu barenga 30 bapfuye bahitanywe n'igitero cy'abagwanyi barashe ubwato bwari butwaye abimukira mu kiyaga gitukura hafi y'inkengera za Yemen. Mohamed Abshir Gedi, icegera cy'umukuru w'abanyesomaliya baba ku mugwa mukuru wa Yemen Sana, yatangaje ko ubwo bwato bwarashwe ku munsi wa kane bwari butwaye impunzi z'abanyesomaliya. Gushika ubu nta uramenya barashe ubwo bwato. Ibyegeranyo byasohowe n'ibigo by'abamenyeshamakuru bivuga ko hashobora kuba habaye igitero cyakozwe n'indege ya kajugujugu canke n'ubundi bwato. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatangaje ko ribabajwe n'abaguye muri icyo gitero, rikavuga ko rifise abakozi baryo muri Yemen bazogarukira kubarokotse hamwe n'imiryango y'abahitanywe n'ubwo bwicanyi. Muri Sudani y'Ubumanuko, General Faiz Ismail Futur yarasanzwe ari mu muhari SPLM urwanya ubutegetsi urongowe na Riek Machar, yatangaje ko yatanze imihoho muri uyo muhari akinjira mu muhari umushasha uheruka kuvuka National Salvation Front. General Ismail Futur yabwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare yararongoye bari mu karere ka West Bahar al-Ghazal birengagijwe n'umuyobozi mukuru w'umuhari SPLM Riek Machar kuva mu mwaka w'2015 wundi yatanze imihoho muri uwo muhari ni Colonel Nyarji Jermili di Roma yavuyemwo mu ntango z'iyindwi iheze yatangaje ko icyatumye ava muri uwo muhari hari indyane z'amoko ziwurimwo yagirije umukuru wawo Riek Machar ko atatanze ibigwanisho ku nteko ziwe ziri mu karere ka Equatoria hamwe n'ubundi buryo bukenewe ivyo birego byaramiriwe kure n'ujejwe kumenyekanisha umuhari SPLM akaba ko tabibazo bijanye n'uburongozi biri hagati y'abagwanya ubutegetsi ni mu gihe hari abategetsi bakomeye mu gambo uri ku butegetsi nabo bamenyesha ko binjiye muri uwo muhari bakaba ko atacizere bagifitiye president Salva Kiir ku bijanye n'uguhagarika uruhagarara n'ubwicanyi biri muri Sudani y'ubumanuko Ubushikiranganji bujeje kwivuna umwansi bwa Leta Zunze za Amerika bwatangaje ko igisirikare cya Amerika cyakoze ibitero by'indege ku bagwanyi ba Al-Qaeda muri Syria muri iryo tangazo ubwo bushikiranganji burahakana ibyatangajwe n'umugwi w'abaharanira agata y'akazi na muntu ubwo ko ibyo bitero byakozwe no ku musigiti bigahitana abantu bashika kuri 40 n'abarengaje n'abakomeretse Jeff Davis umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yabwiye amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ko indege zitagira mu dereva zatumbereye kunywa kwa iri hafi y'umusigiti mu gisagara cha Aljena hafi y'igisagara cha Aleppo Davis amenyesha ko icyo gitero cyahitanye abatari bake mu bategetsi ba Al-Qaeda bari bakoraniye muri iyo nyubakwa muri iyo nzu ku munsi wa kane Colonel John Thomas umuvugizi mu gisirikare cya Amerika mu bihugu bya Arabu yatangaje ko bazokora amatohoza ku birego byose bijyanye n'abanyagihugu bavugwa ko baguye muri icyo gitero
Tumushimiye mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC unaho umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika rimwe na rimwe abagabo barabera intambamyi abakenyezi babo mu mugambi wo kuvyara ku rugero aho ni mu gihe abakenyezi bababa imiliyoni amajana 225 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bifuza kuja ku buryo ariko bikanka kuko abagabo babo bataba babashigikiye nkuko biri mu cegeranyo co mu 2015 ca OMS ishami rya ONU yitaho amagara y'abantu ku isi ukudashikigwa n'inyigisho niyo nsiguro yo kutajijuka kw'abagabo nkuko UNFPA ishami rya ONU ryitaho igurirana ry'abantu ku isi ryabishyize habona mu 2010 icyo baye ciza nuko amavuriro n'ibigo byitaho irondoka rijanye n'amagara meza vyotegekanya inyigisho ziharije abagabo ubwabo nkuko ABBF ishira hamwe yitaho imiryango ikorera mu Burundi bibihanura muri rusangi muri Afrika ibitigiri zerekana ko abantu baho baja ku buryo bwo kuvyara ku rugero vyagiye vyiyongera vyavuye kuri 63% mu 2008 gushika kuri 63% mu 2014 nkuko tubisanga mu cegeranyo cha OMS cyo 2015 ariko rero mu karere k'ubugaragwa bwa Sahara biboneka ko ibitigiri biguma bimanuka imvo nyamukuru n'injyane zitavana ko zituma imiryango isanzara niyigishwe bikwiye nk'uko PNUD ishami rya ONU gitaho iterambere ku isi ryabishyize habona mu 2009 nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye no kuja inama kw'abubakanye ku buryo bwo kubyara batandukanije imbyaro kuri mikro muri kumwe na jewe Alan Eve Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira Mugutangura ikiganiro cacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Cankuzo mu ntara ya Cankuzo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika rutubwira uruhara rw'abubakanye mu gutandukanya imvyaro ruganira na mugenzanje Kaisan Liliane Inamahoro
nuko bo vyumvikana ko ari babiri bakagenda nko kwa muganga bakababwira ukungene bo vyifata hamwe mu gutandukanya imvyaro
umugabo yoha uruhusha uwo mugore kujya ku buryo bwo gutandukanya imvyaro
bokoresha uburyo ndemanwa nko muguharura ibiringo
hariho n'abagore b'ibigabo batemera kuja kwa muganga gutandukanya imvyaro kandi abagabo babo baba babikeneye nabo nyene bogenda kwa muganga bakabahizo mpanuro bakazitaho
aboza baritabiri amanama y'abaremesha kiyago bagakwikiza n'impanuro za muganga
Bonza barakwirikiza impanuro bumva ku nsamirizi kandi n'abagabo bagatahura uko urya mugambi wo kwiyugaza burundu ari ngira kamara kugira batandukanye cyane
Ugutsinda ubwoba ku bakenyezi byo bangombwa bugihe bashaka kumvisha abagabo babo ko bifuza gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero ivyo vyoca mu biyago byo kwengengana bafatiye kwihindagurika ry'imibereho yo kubaho kw'abantu nk'uko bihanurwa n'abaganga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada ikindi cyo kwitwararika ni gushika bahicegeranyo abagabo kunyigisho baronswa ku mavuriro zifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza nk'uko abo bahinga babandanya bahanura ukujinama kwabubakanye mu nteguro yo gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero kurahindura imibereho yabo mu buryo bwiza aha twovuga nk'abavyeyi bitunganya mu bijanye no kuziganyiriza ibibondo mu mabanki amahera zo bafasha bageze mu bigero nk'uko bimeze mu bihugu biteye imbere Kaisan Liliane Inamahoro adushikane mu ntara ya Cankuzo adushikirize umwidondoro w'umukenyezi yabaye akarorero mu gutandukanya imvyaro yisunze uburyo bwo kuvyara ku rugero
mupfasoni Gimara Anyesi ndakuramukije
ndakuramukije nawe
umwidondoro wanyu kuba ariko baratwumviriza no wahe
ndomuremye kandi ndomukenyeze yubatse cy'abana batatu umwana wa mbere afise imyaka 10 uwundi wa kabiri afise imyaka 8 uwa gatatu afise imyaka 5
ndabumvirije numva mwarashoboye gutandukanya imvyaro n'ijya hebanga ryanyu
baremesha kiyago ni batangwa kubitubwira ahaninyinya kandi twarabyumva ku radio ngene babigenza hama twarabyumvikanye n'umugabo wanje turaza kwivuriro rikuru hama muganga araduhaye inyigisho bacha baratubaza none mwahisemo uburyo ubwahe tete muganga twahisemo akanyuzi aradutunga dushyamwe ako kanyuzi
ko hari abo burya buryo bwo gutandukanya imvyaro bugora bukabankira ko babubandanya wowe vyagenze gute
je ntangaruka mbivyigeze binte
Neza na neza ganyesi ni igiki cyatumye uja ku buryo bwo gutandukanya ivyaro
Jewe na uhisemwe kubera umushinga ntahe wanje ntivyakunda kwaza arihangana yagomba kuguma arangura amabanga y'abubatse burumwanya wose cyambara ko no hava ntwarinda ntifuza
Ego kuba haratandukanije ivyaro byagufashije iki ku giti cawe hamwe no ku muryango wawe
Nashinga amagara meza kandi ndakomeza ndashoboye kuremera umuryango wanje bakaronka bifungurwa biba kwiye bakajya bagahaga kandi nk'abatwara ku ishure nk'abagura ibikoresho bibakwiye atamwana agumye muhira kubera nashoboye kubyara abashoboye kurera kandi abana ntibaguma baraguharagurika
imbere yo gukoresha uburyo bwo kwa muganga woba wari warabanje gukoresha burya buryo kama
yego twararindira iminsi 15 igahera atamushinga ntahe mubonanye muri ico gihe
none ko numva ubwo buryo busanzwe bwo guharura bwari bwakwereye ni kuki warinze kuja kwa muganga
naritabye kamuku ko dashobora kwihenda guharura bisangiragiyemwo
uno munsi two turayaga nugo heruhara gumugabo wawe mu gutandukanya imvyaro
uruhara yagize yashinze ku gitigiri cy'abana batatu cyanke bane kandi yarampimirije ati bandanya kuri ubwo buryo nibage wanje nta matariki gusubira kwa muganga cyanyibutsa hama agahanura abagabo nkawe abagabo bibigaba akazarabumvisha akazarabaha impanuro
dusubiye inyuma gato kubona wavyaye abana batatu tutabimenyereye mu mico yacu y'ikirundi na cane cane nkano ruguru mu kibano mbega bavyakira gute
mu kibane wacu bavyakiriye nabe kandi n'ubu ntibavyakira neza bavuga ngo ni guhonya umuryango ngo nukwica
mukibana bamaze kuza barakuvuga wowe nacu byakugize mu muryango abo kwa nyoko bukwe hoho bavyakiriye gute
nta ntege byaduciye twe twagomeje muri umugambi nyene kandi niwe muramwanje akaba ari kuri ubwo buryo kandi twese twitabya kamarimwe
mbe nibishikukagira ako buti nk'ubu ko mbyaye bake nk'ubu vyoshika bakitaba imana no bura kunsigarana ivyo nibishikuka vyiyumvira
ivyo ntivyigabiza mu mutuna gato nico cimva nicigera kiyiza ivyo nibishikira bose cy'imana izoma nico nyene zorira bizoba impaye irandi meshe abana batatu ko bazobaho
ndumva uyu mugambi wo gutandukanya imvyaro warakunyuze none niyahe intererano uhabandi
mu kibano iwanje twebwe turafise nk'umunsi wa gatatu cyangwa wa kane ku mugoroba nko mu 11 ibikorwa tubirangije twagenda mu bandi bakenyezi tukaganira tugashyama kandi gakuru ko gutandukanya imvyaro ukuntu yoja ku buryo n'ukuntu yokwihangana iyo yasamye imbanye atayifuza
nubwahe butumwa woha abariko barumviriza ijwi rya Amerika
ano hamagaza bakenyeze nkanje ko bobandanya uwo mugambi wo gutandukanya imbyaro navuga yuko abana basanga bameze neza kandi bakura abana bafise amagara meza bakagenda ku mashure bakiga neza
mukenyeze Gimara Anyesi ndabakeje ko mwashoboye kuvyara ku rugero n'uwo mubakanye nongera ndabashimira ko mwatwakiriye mu rugi wanyu aha mucankuzi
naho turagushimira
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura ama radio yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
mu Burundi ibice byabubakanye vyababa 50 nivyo vyitezwe ko bizoba biri ku buryo bwo kuvyara ku rugero mu mwaka w'2020 na 20 kugivyo abagabo bashigwa imbere mu bazohimirizwa vy'umwihariko kuko aribo akenshi bafata ingingo mu rugo nk'uko icegeranyo c'ibiro vyicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cabishiza habona mu 2015 tumenyeshe ko ukudakoroka kwimbanyi hamwe no kutagwaragurika ari bimwe mu bishikira umukenyezi yitaho kuvyara atandukanyije imvyaro kugivyo OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi rihanura abubakanye kwamabajana mu nyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza zitangirwa ku mavuriro n'ibitaro kugira ngo tutegere neza ibijanye no kuja inama kwabubakanye mu buryo bwo kuvyara ku rugero mugenzanje Haisa Liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiranye na muganga Petero Sinarinzi arongoye ivyimfata kibanza intara y'ubuvuzi ya Cankuzo
Muganga Sinarinzi Pierre ndabaramukije
ndabaramukije nanje
mbe irondoka rijanye n'amagara meza gifashe gute muri rusangi muri ntara ya Cankuzo
turashira mu ngiro mugambi w'igihugu ujanye nirondoka rijanye n'amagara meza tubicishije mu mavuriro atandukanye ari hagati mu ntara ashika 29 vuba tukatwakije dushira ko abaremesha kiyago mu gukwiragiza uwo mugambi mu banyagihugu mu kibano aho basanzwe baba
nize ntambamye none zikunze kwibonekeza
nizo ntambamye nyene zifatiye ku karanga k'abarundi w'ukunda ikibondo n'izindi ntambamye zifatiye cyane cyane ku barongoye abandi mu madini atandukanye usanga hariho uburyo bwo kwikinga imbanyo umuryango utifuza umwe bumwe badakunze gushira imbere cyane cyane nkabijya buryo twita bwa kijambere
muri ico gihe muraheza mugakorana gute nayo madini
kila mwaka turakoranya abarongo yabandi mu madini atandukanye kuko washima sa madini yose atabitahura hanyuma tugahani bihani vyumviro turamaze kuronka madini atari make adufasha mbere yo gusigura bene wabo ko umugambi mwiza nyagi kwateza gukoresha kugira ngo bikingire imbanyi umujya gutipfuza izindi ntamba hariho ibyo bakita nk'ibihuha ugasanga igihe kiva ku mujyango kija mu bundi kugira ngo ntibakoreshe ubwo buryo izindi nizijanye n'abagabo kujya ntibitaba neza kakamo iri intamba mi idasanzwe dufise ngaha mu cankuzo n'ubukene bw'abakozi dufise abakozi bake cyane ntibiheza gutworohera gutanga cyangwa gutanga ama service meza ku banyagihugu ku mwanya ubereye n'indi ntamba mi gufata ku nguvu abagore
muratubwiye yuko abagabo batitabira uyu mugambi wo gutandukanya imvyaro mbe nyene ibijanye no kugaza burundu kumenga aha muri no ntari wanyo ntibikogwa wo vyipfuza yogira ingorane
birakugwa mugabo ntikogwa ku rugero shimishije bitumwe nuko atabaganga benshi dufise babinonose bahari
hari uwo mumaze kubigirira muri no ntara
barahari mugabo ntibabigirishije ngaha mu ntara barinze kuja mu ntara ya Ruyigi
n'uyu he mukenyuro muri ko murakoresha kugira abanyacankuzo bashobore kuvyara ku rugero
tumaze kona yuko harantu dudashaka gushika twe twenyene dukora mu gisata cy'amagara y'abantu ubu tubo turakorana cyane gose n'abajeje intwaro abari tubo turakorana cyane niba baremesha kiyago ubu baranatanguye no kwegereza uburyo bwo kwikingira imbanyi mu muryango utipfuza abanyagihugu
muganga Sinari Nzi Pierre murongo ya karere ko buvuzi ka cankuzo mukaba munarongoye vyimfata kibanze intara y'ubuvuzi ya cankuzo ndabashimiye
nani ndabashimiye
koze haisa Liliane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amategato mukumviriza karirimbo Burundi urasharije kigisha uburyo bwo kuvyara ku rugero Ganiro Nikira, Chichwi ya Amerika. Gwaruka ni murambigwe. Muganga Anita Munyana ahejeje gushika muri studio zacu. Aka nakajyo kanyu ko kumubaza ibibazazanira ku ruhara rwabubakanye mu gutandukanya imvyaro. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Mbega bishitse umugabo akagenda guhagarika Burundi kuvyara ntangaruka mbi kubijanye no kubangura amabanga yabubatse
oya namba ntangaruka nkeya agira yerekara ararangura amabanga yabubatse kuko ashishikara kuyakora neza atangorane nimwe agize
mbaza ndakwishura
Tukuri muganga twagomba tubabaze kuvyara ku rugero ico iryo jambo risigura
kuvyara ku rugero ni kuvuga gukurikiza umwana yakuze inyuma y'imyaka 2 n'inusu 3 kandi ukakurikiza uvyipfuza waganiriye n'umugabo wawe mukabona yuko hageze yuko umwana wundi akurikigwa bisigura kandi yuko ari umukenyezi aba yasuye kumera neza umubiri wasuye gukomera yitegura iyindi mbanyi atamagara makeya afise eka nikibondo ciwe cakuze cyane n'ivyo kugwaragurika basubira byagabanutse
Waruka n'umunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga je nashaka kubaza kugira abana ntibaba intahekana bo kwirikirwa ku myaka ingahe
bafatira ku myaka 2 n'inusu 3 aho umwana umukurikije n'umwana abakuze n'umwana ushobora gutuma uti nzanira iki na kiriya kakikuzanira n'umwana ubuzi yuko ataza kukugora kuko mbere abatanguye kwigaburira ushobora kutunganya neza akazi ko muhira ofisi ababana babiri bakurikirana uko onye
mbaza ndakwishura
muganga wananiwe na burya buryo bwo kwa muganga bwo gutandukanya imvyaro none yocaheba canke kwa muganga boshora kumufashiki
baraheza bakamwigisha bakamufasha mbere ni byiza yuko bigari bompi no kuvuga umugabo n'umugore kugira batahure kugira umugore aje ku buryo bwo gutandukanya imvyaro nuko baba babiyaze mu rugo hama wa mugabo yatahuye ko vyamunaniye agaheza akamufasha ari cagihe cy'ukoresha agafuko akabitahura kuko murazi ko bigoye hagati mu rugo yuko agafuko kaza hama ikini cha kabiri bashimye bwa buryo bwo guharura nabwo nyene bakabwigira hamwe umugabo mbere agaheza akitanga kugira afashe umugore wiwe mu guharura baheze batunga nganye neza imvyaro zawe
twabakamuntu twabakenyezi fungu turingo titumwe ikiganiro nikira cy'ijuya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kizo bibazo
mbaza ndakwishura
Senagira mbaze mwoshobora kudusigurira burya buryo kama bwo gutandukanya imvyaro ukuntu murashobora kubukoresha
Ikidede girafisa amabara atandukanye amabara yerekana yuko agiye mu butinyanka igihe abuvuyemo n'igihe gifatiye yuko ari gihe cagasamo ibyo byose rero bagenda arahindukiza ku munsi iyageze mu gihe cagasamo bakihangana uburyo nubwo kuraba uruziri hajya umukenyezi uko imisi igenda uruziri rwe rurahinduka kiya gihe urya uruziri ruba rurenduka akategera yuko ari gihe cagasamo akirinda canka kamara gafuko
mbaza ndakwishura
muganga nivyo yuko umukobwa akiri muto afashe burya buryo bwo gutandukanya imvyaro ashobora kuba ingumu muri kazoza
oya namba ivyo bijanye no kutamenya umwigeme wese atarubaka yifuza gufata uburyo bwo gutandukanya imvyaro arashobora kwegera abaganga bakayaga kuko atifuza kuvyara kandi akabona yuko ari kumwe n'umuntu bizeranye kandi bafite imigambi ariko ikibi cavyo nuko burya barashobora kugwara ingwara zica mu bima vyirondoka ari umugera wa sida ari n'izindi ingwara zikomeye zishobora kugira ingaruka mu kurondoka kwiwe rero naho bakwiye kuguma bashishikara batahura yuko ni vyiza kuja ku buryo ariko bakikingira inshuro kabiri no kuvuga akajya ku buryo akongera kambara gafuko yari kararangura amabanga mpuzabitsina
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura ama radio yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo Burundi urasharije katwigisha uburyo bwo kuvyara ku rugero Jambo abanywanyi bacu uyunzi yatwandikiye ni Firjance wo mu ntara ya Gitega avuga ko yamana umusonga mu gikiriza ukamumarako umunsi wose canke imisi ibiri kandi kumubabaza cyane akabaza uko yo kwigenza
Fijanso wigitega ndakuramukije mu ntwani ndumva yuko usinzikajwe n'ingwara itoroshe umusonga ni kintu kibabaza cyane kandi umusonga utegwa na byinshi rero ga Fije egera umuganga kuko je nka muganga no kubaza ibibazo bitandukanye kugira ntahure igituma uwo musonga ubugira ntuheza nka gutuma nibipimo rero nico gituma impanuro no guha nuko kwegera umuganga agaheza akakwandikira n'umuti ubereye urakoze
Uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno musu uvugutsi urya nk'inka ugapfa nk'imbwa bikubwiye iki
bikubwiye iki
Tufate urashobora kwibaza kufise nk'ibintu byinshi ukacho uvuga tereka ndabige ati ntibizohera na baburebure kandi niho ndayiboneye arije usanga vyaguheranye ukacho ubura nyene icyujya muri ico gihe ukacho gana mbere kwagira no guseka no mubande kandi warubifise niko nibaza ko ari cyo busikura
bikubwiye iki
Urashobora kugira ibintu byinshi ukabimarira mu isoko abana babo babura ico barya uvaho ukaja kwiba ugasanga no mu nzu ntacu cimariye ndetse n'ababanyi bakagucisha mu ijisho nico gituma n'ubu turiko turaraba uburundi bwacu butigera butera imbere bivanye no gusesagura kw'abantu
bikubwiye iki
urya nk'inka ugapfa nk'imbwa bisigura ko ni warya byinshi ugasesagura ukiyibagira hazogera igihe ivyo bintu bigahera ukazosigara atana kimusigaranye ni hamwe nyene ucupfa nabi kandi ubwa mbere wari ufise ibikwiye urumva rero biduhanura ko twoza turakoresha ibintu ku rutonde kugira ngo ntituzosigare turiba kandi ubwa mbere twari dufise vyinshi
arabitoye
Dashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno musi tukaba twashimikiye kubijanye n'uruhara rw'abubakanye mu gutandukanya imbyaro. Nshimiye Kaisa Liliane Namahoro yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Cankuzo nasize inyuma. Diane Donse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku Ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira, twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 93 79. Alain Yves Irankunda nije mwari kumwe kuri mikro, ndabifurije amahoro n'urukundo ahiwanyu.
Twashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira. Isa 10:12 turashikiriza ikiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose.